Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda muri studio 10 i Washington DC. Muri kumwe na Ryan Tangishaka
na Eugenia Mukankusi. Mwiriwe neza, ikaze kuri radio yanyu.
Urumva rero ko iyo tariki izakomeza kugeza inyuma kugeza igihe mu Rwanda hazaba umutekano, hazaba ubutegetsi burangwa na demokrasi, umuturage azaba yidegembya.
Uyo ni mwarimu Michel Nibizi, umwe mu bayobozi b'umugambwe FDU Inkingi ukurikiranira hafi ibibazo by'impunzi, avuga ku ngingo y'ukwaka uburenganzira bwo kwitaho impunzi ku Banyarwanda inyuma y'itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12 uyu mwaka uheze w'ibihumbi 2017. Imwe mu makuru tubafitiye mu karere k'ibiyaga binini. Turababwira kandi yuko ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rihamagarira umukuru w'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo Joseph Kabila gushyira mu ngiro ibyo yiyemeje gukora akava ku butegetsi. Abanyenigeria bahunze igihugu cyabo kubera ibitero by'abagwanyi ba Boko Haram, batangaza icyifuzo cyabo cyo muri uyu mwaka mushasha ko ari ugutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Kuri uno munsi wa kabiri naho umukuru w'igihugu wa Iran yagiriza abansi ba Repubulika arongoye guteza uruhagarara rwo kugwanya leta yiwe muri Iran. Iyo nzo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi no mu karere k'ibiyaga binini twazibateguriye, tubahaye ikaze mwese. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rihamagarira umukuru w'igihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo Joseph Kabila gushyira mu ngiro ivyo yiyemeje gukora akava ku butegetsi. Ni mu gihe aka kanya hariko haraba imyerekano yo kubera amatora y'umukuru w'igihugu mashasha yatevye kuba. Umunyamabanga wa ONU asaba abanyepolitiki muri Congo kubandanya gushyira mu ngiro ivyo bemeranije gukora amasezerano bafundise ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2016. Ayo masezerano avuga ko Kabila ategerezwa kuva ku butegetsi inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu. Uko gutevya gutunganya amatora vyatumye haba uruhagarara mu banyagihugu, gwatumye abantu bagira amakenga yuko Kabila zoguma ku butegetsi inyuma y'intwaro amaze ko y'imyaka 17. Iyo myirekano n'uruhagarara mu banyagihugu irabandanya mu gihe Kabila yagumye ku butegetsi inyuma y'ibiringo bibiri yatorewe gutegeka byari gutegerezwa kurangira ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2016.
Muri Pakistani yatumije ambasaderi wa Amerika muri icyo gihugu imusaba kwamagana ubutumwa Perezida Trump yacishije ku rubuga rwa Twitter. Ubwo butumwa bushinja Pakistani gukingira ikibaba imitwe y'iterabwoba irwanya ingabo za Amerika ziri mu gihugu gituranye cya Afghanistan. Umuvugizi wa ambasade ya Amerika Islamabad yavuze ko David Haley yitabye Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere ngo baganire ku butumwa Trump yanyujeje ku rukuta rwa Twitter ku bunani. Mu butumwa bwa mbere mu mwaka w'2018 kuri Twitter ya Perezida Trump, hagaragaye amagambo akarishye avuga ko Amerika itashishoje habaye yahaye Pakistani inkunga ingana na miliyari 36 z'amadolari mu myaka 15 ishize. Yongeyeho ko nta nyungu n'imwe Amerika yakuyemo uretse ibinyoma n'ubuhemu. Washington yamye ishinja Pakistani n'inzego zayo z'umutekano by'umwihariko kuvunira ibiti mu matwi bagakomeza gufasha abatalibani n'imitwe y'iterabwoba y'abahakani mu kugaba ibitero ku ngabo za Afghanistan n'iz'Abanyamerika bambutse umupaka wa Pakistan. Islamabad yahakana ibyo gufasha abagaba ibitero kuri Afghanistan, ahubwo igahindukira ikavuga ko hari abayirwanya bayigabaho ibitero baturutse muri icyo gihugu gituranye.
Tukiri muri ako karere, kuri uno munsi wa kabiri umukuru w'igihugu wa Iran yagiriza abansi ba Repubulika arongoye guteza uruhagarara rwo kuyigwanya. ugo ruhagarara rwatanguye haciye indwi. Yavuze ati mu minsi heze abansi ba Iran bakoresheje ibitari bike harimo amafaranga, ibigwanisho, politike n'iperereza mu guteza uruhagarara muri Repubulika ya Kiislam. Ayatollah Ali Khamenei yabivuze mu itangazo ryashikirijwe ahabona kuri televiziyo y'igihugu hamwe no kuri site ya internet yiwe. Khamenei yavuze ko azoshikiriza ijambo abanyagihugu ku bimaze iminsi biba igihe kibereye kigeze. Amakuru amwamwe amenyesha ko hamaze kwitaba Imana habarenga 20 abandi bantu bashika kuri 6 bakaba bamaze kwicirwa mu biro by'igipolisi ahitwa Kadarijan. Imyerekano igizwe n'itana mu mitwe n'abapolisi byatanguye inyuma yaho abanyagihugu bari mu myerekano bari bayiko bagerageza kwiba inkoho. Televiziyo y'igihugu na Jafabab itangaza ko umupolisi umwe amaze kwicwa. Perezida wa Amerika Trump yanditse ku rubuga rwa Twitter yiwe ati abanyagihugu ba Iran barageze aho batanguye kugwanya ubutegetsi bwa Iran bw'igitugu kandi bugizwe na ruswa.
Dukomereze muri Korea y'Epfo. Korea y'Epfo iragirana ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru na Korea ya Ruguru, ibihugu bihora bishyamiranye. Ni ibiganiro byo kureba niba Korea ya Ruguru yazitabira imikino Olympique Korea y'Epfo izakira muri impeshyi. Korea y'Epfo itangaje ibi nyuma y'umunsi umwe gusa perezida wa Korea ya Ruguru Kim Jong-un asabye ko hahita haba ibiganiro hagati y'ibihugu byombi kandi ko yiteguye kohereza itsinda muri ibyo biganiro mbere y'uko iyi mikino izabera i Pyeongchang itangira mu kwezi gutaha. Yabitangaje mu ijambo yavuze ku bunani. Perezida Donald Trump wa Amerika yanditse kuri Twitter ko kuba perezida Kim Jong-un ashaka ibiganiro na Korea y'Epfo ari ikimenyetso cyo kwiheba. Kuri uyu wa kabiri, ministri Myung-gyon yavuze ko mu cyumweru kimwe Seoul ihura n'abadiplomate ba Korea Ruguru bakazahurira mu mudugudu wa Panmunjom uherereye mu gace katakibamo abasirikari gatandukanya ibihugu byombi. Iyi nama izaba ari ya mbere yo ku rwego rwo hejuru ihuza Seoul na Pyongyang kuva mu kwezi kwa 12 umwaka 2015. Perezida wa Korea y'Epfo Moon Jae-in yashimye icyifuzo cya mugenzi we Kim ku mugoroba ukuri uyu wa mbere, ariko avuga ko izanzamuka ry'umubano w'ibihugu byombi uzashingira ku kuba Pyongyang yareka umugambi wayo wo kwigwizaho ibitwaro bya kirimbuzi. Mu ijambo perezida Kim Jong-un yavuze yaburiye Amerika ko ibitwaro rutura Korea ifite atari ibikangisho ahubwo bihari koko, kandi ko imbarutso yabyo ihora iteka ku meza mu biro bye.
Kandi naho abanyenigeria bahunze igihugu cyabo kubera ibitero by'abagwanyi ba Boko Haram batangaza icifuzo cyabo cy'umwaka w'2018 ko ari gutahuka mu gihugu cy'amavukiro, ariko bavuga ko leta yabo iyo bibafasha ikabafasha n'ibijanye no gusubira mu ngo zabo. Ivyo babishikirije aho bari mu kigwati ca Gwawar mu ntara ya Mayotsanaga mu buraruko bwa Cameroon ahasanzwe ari impunzi z'abanyenigeria ibihumbi n'ibihumbi aho bari bari mu bihe byo guhimbaza umwaka mushasha. Ivyo bihe byo guhimbaza umwaka mushasha babikesha ishirahamwe mpuzamakungu World Lutheran Federation rikorera mu bihugu 98. Ni mu gihe cegeranyo c'ibiro vya ONU vyitaho impunzi ku isi byatangaje ko indwi kuri 10 b'impunzi bifuza gutahuka. Mubandanye kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3.
Dukomeze rero tubageza amakuru y'ijwi rya Amerika duhereye mu Rwanda. mu Rwanda mu mpunzi zigera ku 17,000 guverinoma yari yategereje ko zitahuka mbere y'itariki 31 kwezi kwa 12 uyu mwaka ushize 2017 abagera kuri 19 gusa nibo batashye mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa 12. Ministeri yo gucyura impunzi mu Rwanda ivuga ko nubwo uburenganzira bwo kwitwa impunzi bwavanyweho kuri iyo tariki ya 31 kwezi kwa 12/2017 ku Banyarwanda bahunze kuva mu 1959 kugeza mu 1998, Leta y'u Rwanda izakomeza kwakira impunzi zose zitahuka. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu uri Kigali mu Rwanda Asumutakabuye.
Mu mpera z'umwaka 2017, Minisiteri ishinzwe impunzi Midimari yari yabwiye abanyamakuru ko mbere y'uko itariki ya 31 z'ukwezi kwa 12/2017 igera ngo icyemezo gikuraho statut y'ubuhunzi rusange ku Banyarwanda bahunze kuva 1959 kugeza mu mwaka w'1998 habarurwaga Abanyarwanda bagera ku 17 bari bakiri mu buhungiro. Ahagendewe ku mibare y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe impunzi HCR, mu mwaka 2011 impunzi z'Abanyarwanda zari 100,000. Ministeri yo gucyura impunzi yemeza ko uyu mubare wagabanutse kuko kuva mu mwaka 2010 kugeza mu mpera z'umwaka 2017 habarurwaga batahutse bagera ku 83,755. Minisitiri ushinzwe imicungire y'ibiza n'impunzi Dubonere Jeanne d'Arc yari yabwiye itangazamakuru mu mpera z'ukwezi kwa 12 umwaka ushize ko hari icyizere ko mu cyumweru cyari gisigaye ngo hakurweho statut y'ubuhunzi umubare w'abatahuka uziyongera, kuko hari abatekerezaga ko igihe cyo kuyikuraho cyongerwa nk'uko byagiye bikorwa mu myaka ishize. Mu mpunzi 17 zari zisigaye guhaburaga icyumweru kimwe ngo itariki ntarengwa yo guca ubuhunzi ku Banyarwanda igere, umuyobozi ushinzwe impunzi muri Minisiteri y'impunzi Rwama Jean Claude yatangaje Radio Ijwi rya Amerika ko bagera kuri 19 gusa aribo batashye muri iyi minsi ya nyuma y'ukwezi kwa 12 bavuye mu gihugu cya Uganda.
Banyuze mu kambi y'agateganyo ya Nyanza kugira ngo bahabwe ibya bindi bahabwe. Nk'uko twabivuze rwose, urumva amarembo y'igihugu cyabo arakinguye, ntawaza ngo tumusubize inyuma. Nyarwanda wese igihe azashakira kuzira, urumva impungenge ngira ngo twagaragazaga ni iby'izishobora kubabaho igihe statut y'ubuhunzi ikuweho muri ibyo bihugu. Urumva baba bari mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko cyangwa n'amasezerano, ariko uzaza wese amarembo arafunguye azawutashye mu gihugu.
Za nyungu yarategereje ahabwe na HCR zo ntazazibona.
Birumvikana ko imbata atakitwa impunzi birashobora ko atagira atazibona.
Impunzi itahutse ifashwa na Leta y'u Rwanda ndetse na HCR kubona ubwisungane mu kwivuza mu gihe kingana n'umwaka, ibiribwa by'amezi atatu, indangamuntu, ndetse buri muntu mukuru agahabwa amadolari ya Amerika 250, ni ukuvuga arenga 200,000 mu mafaranga y'u Rwanda, naho umwana ahabwa amadolari 150 y'Amerika, ni ukuvuga asaga 120,000. Impunzi kuri iyo statut y'ubuhunzi iba yambuwe uburenganzira bw'ibanze bwo kurengerwa n'amategeko nk'uko biteganywa n'amasezerano mpuzamahanga. Ntiyongera kandi guhabwa ubufasha bw'abagiraneza ndetse na HCR. Minisitiri wo gucyura impunzi mu Rwanda avuga ko Abanyarwanda bazataha nyuma y'itariki ya 31/12 bazakirwa mu gihugu, ariko hari ubufasha bumwe bazatakaza.
Kuba rero umuntu yataha nyuma y'uko statut y'impunzi yavuyeho, ntabwo nk'Abanyarwanda, ntabwo nka Leta y'u Rwanda tuzamusubiza hanze ngo nuko yatinze gutaha atatashye kuri kiriya gihe kuri iriya tariki cya mbere yayo. Ariko hari bimwe byahindutse, hari bimwe bigomba guhinduka nk'ubufasha bw'imiryango itandukanye babonaga. Urumva ko icyo gihe bizamusaba imbaraga zo gushyiramo uruhare rwe kugira ngo agere mu gihugu. Ariko nagera mu gihugu twebwe, urumva ko harimo ingorane. Nagera mu gihugu twe twiteguye kumusubiza mu buzima busanzwe, kumuha amahirwe nk'ay'abandi Banyarwanda bose bafite.
Ku birebana n'abahunze nyuma y'itariki ya 31 Ukuboza 1998, bakaba barahawe statut y'ubuhunzi mu buryo bwemewe n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rizakomeza kubareberera nk'impunzi, ndetse n'abahunze nyuma y'icyo gihe bagisaba ubuhunzi bazakomeza kubusaba berekana impamvu zumvikana zatuma bitwa impunzi. Kuva mu 2010 z'Abanyarwanda zigera ku 83,755 baratahutse. Abenshi mu batashye, abagera kuri 78% bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, 17 baturuka mu gihugu cya Tanzania, naho 3 baturuka mu gihugu cya Uganda. Guhera muri Mutarama umwaka ushize 2017, abagera ku 12,831 bamaze gutahuka. Asumutakabuye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumuta urakoze tukivuga kuri iki kibazo cy'impunzi z'abanyarwanda. Komite igizwe n'amashyaka ya politiki n'imiryango itagengwa na leta yiyemeje gukurikirana ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda, ivuga ko ibibazo byatumye abanyarwanda bahunga bitararangira kandi ko ibihugu bicumbikiye abanyarwanda byabagumana. Mu kiganiro agiranye na mugenzi wacu Etienne Karekezi, Professeur Michel Nibizi uba mu Bubiligi, umwe mu bakomiseri bagize iyo komite, asobanura uko babona icyemezo cyo gukuraho ubuhunzi ku banyarwanda.
Biriya byo kuvanaho ubuhunzi ari igitekerezo cya HCR na Leta y'u Rwanda, bafatanyije bakihugika bagakora ibintu bimeze nk'amanyanga. Biriya birahari kuva mu 2011, bavuga ko bizaba mu 2013, bikomeza kugenda byigizwa inyuma kugeza ubu ngubu. Nkabanyeka ko kandi ni ukuri ko ibihugu byakiriye impunzi zarakwiye imishwaro kubera guhunga ubwicanyi bwa FPR, zitazasubiza impunzi mu mashyamba kugeza aho zitagira kivurira, zigasubira mu mashyamba. Nkeka ko ibyo bihugu ubwabo izo mpuhwe byagize icyo gihe bizakomeza kuzigira, kuko bizi neza ko mu Rwanda nta mahoro aharangwa kugeza ubu icyo izo mpunzi zahunze bigihari. Njye nkeka rero ko ari HCR, kuko ejo bundi byarabigaragaje mu ibarwa yandikiye abantu bo mu impunzi zari zabatakambiye zo muri Congo Brazzaville. HCR ivuga iti nta muntu uzirukanwa ku ngufu.
Ku iriya tariki niyumvikanwa hagati ya HCR, u Rwanda n'ibihugu bicumbikiye impunzi z'abanyarwanda, mwese mbona ko iyi tariki yasunikwa kugeza ryari? Ko mu byumvikanwe hari uko icyatumye abanyarwanda bahunga kujya kuba impunzi cyarangiye.
Nama i Geneve, muri iyo nama mpuzamahanga harimo n'abahagarariye u Rwanda na HCR, dusobanura impamvu impunzi zidashaka gutaha n'uko icyo zahunze kigihari. Ntabwo rero mu Rwanda nk'uko babivuga, mu Rwanda impunzi zahunze umutekano muke, mu Rwanda haranga umutekano muke, zahunze akarengane, gukubitwa, kwamburwa ibyabo, gufungirwa ubusa, kuburirwa irengero, hari ironda koko rikabije, ubutegetsi bw'igitugu, kutagira ijambo, ubushomeri, ubukene, imisoro n'ibindi. Ibyo bintu byose rero birahari, ku buryo izo mpunzi igihe mu Rwanda ibyo impunzi zahunze bigihari, kuko nubu impunzi ziracyakomeza guhunga. Nubwo bavuga ngo impunzi zahunze kuva muri 1959 kugeza muri 1998 ngo nizo zirebwa n'icyo kibazo, none si izindi zo zirimo guhunga zo zirarebwa n'iki? Ku buryo rero mu iyo nama twerekanye ko ibyo impunzi zidashobora gutaha kubera ko ibyo zahunze bigihari. Iyo tariki izakomeza kwigizwayo kugeza igihe u Rwanda ruzibwiriza nk'uko rwabeshyaga muri sharita ya FPR, aho bavugaga ngo FPR ije guca ubuhunzi burundu. Ahubwo ntabwo yigeze abaho impunzi zingana gutya kuva u Rwanda rwabaho. Kuva igihe FPR ifatiye ubutegetsi niho impunzi zabaye nyinshi, kandi n'ubu zikomeza kwiyongera. Urumva rero ko iyo tariki izakomeza kwigiza inyuma kugeza igihe mu Rwanda hazaba hari umutekano, no hazaba ubutegetsi burangwa na demokarasi, umuturage azaba yidegembya. Icyo gihe abayimunzi ni abanyarwanda bakunda igihugu cyabo, kuva kera ntabwo bigeze bahunga igihugu cyabo aka kageni. Ku buryo rero FPR niyo ibwirwa yagombye gukora ibyangombwa byose kugira ngo impunzi zisubireyo nta kwishisha.
Mwarimu Michel Nibizi, numvise impamvu muzamuye mubura ubutabera, ikibazo cyo gutotezwa, ikibazo cy'ubukene n'ikibazo cyo gufungwa. Ni ibibazo biboneka mu bihugu bitandukanye ku isi mu buryo ahari butandukanye, ariko nkurikije ibitangazwa na guverinoma y'u Rwanda ndetse n'abanyarwanda bari imbere mu gihugu, bavuga ko umutekano, ituze, ubwisanzure, ubutabera byigaragaza mu gihugu. Ahubwo Leta y'u Rwanda igasobanura ko mwebwe muri komite yanyu ihagarariye impunzi z'abanyarwanda ko mwirengagiza ukuri kuri imbere mu gihugu, ahubwo mugatanga isura itariyo y'u Rwanda.
Bakayekeza naguha impamvu ebyiri cyangwa ibimenyetso bibiri bigaragaza ko mu Rwanda nta bwisanzure buhari. Hari Madame Victoire Ingabire na Diane ndetse n'abandi banyapolitiki bagerageza kuvuga icyo batekereza ko kwerekana ko mu Rwanda nta demokarasi hari, bakabizira. Ikindi ni uko impunzi zikomeza kuza ziva mu gihugu zikwira imishwaro, kuko bigaragazwa na za raporo zitangwa n'imiryango itegamiye kuri Leta nka Human Rights Watch na Amnesty International. Izo raporo ndetse na komisiyo ya Loni ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu nayo iherutse kwerekana ko nta bwisanzure buhari ko mu Rwanda uburenganzira bwa muntu bonyorwa. Ku buryo rero uravuze ngo mu bindi bihugu ngo hari ibibazo birahari ariko nta bindi bihugu bimeze nk'u Rwanda kuko ibyo bindi bihugu ntago byakozweho za raporo nka ziriya muri bukana mapping report yerekana ko abari ku butegetsi ubu ngubu baregwa ibyaha by'ibasinyo ku muntu ku buryo biri mu Rwanda nahagoma muno ku buryo ahandi bitahari kuko nta bihugu bifite impunzi zingana n'iz'abanyarwanda iyo ugeranyije ukuntu u Rwanda ari rutoya mbese ukabona icyacumi cy'abanyarwanda kiri hanze ndetse n'abarimo batisanzura bashaka no gusohokamo.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Ibiganiro n'amakuru hano kuri Radio Ijwi rya Amerika birabandanya. Mu gihe yariko yiyamamereza kuba umukuru w'igihugu, Donald Trump yiyemeje guhindura byinshi mu bya gisirikare mu mahanga agereranije n'abari muri icyo kibanza imbere yiwe. Inkuru yateguwe na William Gallo ari ingaha i Washington DC, yasubiyemo n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver. Niyo nkuru tumutega amatwi.
Mu bikorwa byo kwiyamamaza ku mwaka uheze, Donald Trump yamayidogera ingene Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifasha mu bya gisirikare mu bindi bihugu byo ku isi gushikaho kiba igice kinini mu byashikiriza mu majambo yiwe. Yavuze kenshi ati, twakoresheje imiliyaridi zirenga 600,000,000 z'amadolari mu gice cyo mu buraruko bwo hagati, ayo twari kuyakoresha mu kubaka inshuro zibiri igihugu cacu. Mu mwaka wiwe wa mbere ari ku butegetsi, ibiharuro by'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi byerekana ko Trump yagerageje kugwana kugira ngo arabe ko yoshira mu ngiro umugambi wiwe yise wo gushira imbere Amerika ku isi iyo hageze gukoresha ingufu za gisirikare. Aho kubivyo, Perezida Trump amaze kurungika abasirikare b'Abanyamerika benshi mu bice birimo intambara mu buraruko bwo hagati no muri Aziya y'Amajepfo. Ibisasu byinshi by'amabombe biramaze gutegwa mu bihugu bya Iraq, Siriya no muri Afghanistan. Ikindi nuko yateje imbere uburyo bwo kwica ku isi hakoreshejwe indege zitagira abadereva. Icyongereko rero nuko ubu bigoye kubona ingene politiki y'amahanga ya Perezida Trump idashingiye ku gutera mu bya gisirikare nk'abari imbere yiwe muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu. Atari uko Trump asa n'ukoresha ingufu nyinshi za gisirikare ugereranije na Barack Obama, nk'uko byemezwa na Christopher Priblo, umuhinga wo mu kigo c'ubushakashatsi citwa Cato. Muri Afghanistan ingufu zagwijwe na kabiri. Ego niko birashoboka ko atangwana ruhasha iboneka yosigura politike ya Perezida wa Amerika Donald Trump muri Afghanistan, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimaze imyaka 16 zigwanya bihevyi b'abatalibani. Imbere yo gushikira amabanga yo kurongora igihugu, Trump niwe wa mbere atemera intambara akabifata mbere nko gupfisha ubusa ubuzima bw'abantu hamwe n'amafaranga, yanasaba ko abasirikare bari muri zongwano bokugwayo. Ariko mu mezi atandatu ya mbere y'intwaro yiwe, Perezida Trump yarivuguruje afata ingingo nyabona yo kongereza uburyo Amerika ikoresha mu ntambara muri Afghanistan. Ibiharuro by'igisirikare cya Amerika navyo byerekana ko ibisasu by'amabombe ategwa muri Afghanistan n'ihuriro ry'igisirikare cy'ishyamwe OTAN yiyongera inshuro zitatu muri uno mwaka w'ibihumbi 2017 hageranijwe n'ayatewe mu mwaka uheze. Ibitero vy'amabombe bizonabandanya no mu mwaka w'ibihumbi 2018 kugira ngo igisirikare ca Amerika kibandanye umugambi wo kugwanya bihevyi bamaze kumenyekana. Kuva Donald Trump abaye perezida, igitigisha abasirikare n'abasivile b'Abanyamerika bakora mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi barungitswe mu buraruko bwo hagati no mu buraruko bwa Afrika ciyongereye ibice 31%. Ibi nivyemezwa n'ubwo bushikiranganji. Aho harimwo abari mu bice bizwi ko birimwo intambara nko muri za Iraq, Siriya na Afghanistan, hame rero no muri Kuwait, mu bice by'Abarabu, muri Qatar n'ahandi. igisirikare ca Amerika geruka kwemanga kandi ko gifise abasirikare 2000 mu gihugu ca Siria no kuvuga bari nk'incuro zine uko bamwe mu bategetsi b'ubushikiranganje bwo kwivuna abansi bari babivuze. Icegeranyo geruka gusohoka cerekana ko nubu abasirikare ba Amerika bataragira gukura karenge muri Siria. Ku ntwaro ya Trump niho Amerika iteye amabombe menshi. Ihuriye mpuzamakungu rigwanya bihevyi ba leta ya Kiisilamu muri Iraki no muri Siriya ririko ricucagira ibisasu by'amabombe inshuro 30% muri uno mwaka w'2017. Ivyo no kurusha uko vyagenze mu myaka y'imbere nk'uko ibiharuro bivyerekana. Ni mu gihe ugo rugamba ruriko rurahera kuko n'umuhari wabo bihevyi uriko uratsindwa buke buke. Ugukoresha indege zitagira abadereva navyo nyene vyarabandanije no mu bindi bice aho ni mu bihugu vya Yemen, Somalia, Pakistani no muri Libya. Ivyo no kubandanya urugamba rwa Perezida Barack Obama ngo kugwanya abansi karuhariwe. Nimba Perezida Obama yarongereje inguvu mu mugambi wa Amerika wo gukoresha indege zitagira abadereva, Trump wewe yarawongereje inshuro nyinshi cyane uravye ibihugu ukoreshwamo. Ivyo bivugwa n'umushakashatsi mu buhinga bw'indege zitagira abadereva Rachel Stoll mu kigo cy'ubushakashatsi ku bibazo by'umutekano n'ubutunzi citwa Stimson Center, ico gikorera mu gisagara cha Washington DC muri Amerika. Muri Yemen, ibitero vy'indege za Amerika vyiyongereye inshuro zitatu. No muri Somalia uno mwaka ibitero nk'ivyo vyaragwijwe na kabiri ugereranije n'umwaka uheze. Ivyo vyemezwa na Jessica Parkes akorana n'ibiro vy'abamenyesha makuru bakunze gukora amatohoza akabakurikirana hagufi imbere n'ivyerekeye indege zitagira abadereva. Uwo avuga ko ibice bitari bike vyagizwe nk'ibice bikomeyemwo intambara bigatuma Amerika icucagirayo ibibombe. Igisirikare ca Amerika gishobora no gutera amabombe vuba muri Niger ni nyuma yaho ico gihugu ca Afrika gihereye mu kwezi guheze uburenganzira Amerika bwo gucisha hejuru yaco indege z'ingwano zitagira abadereva. Nta gitangaje kirimo, abahinga bamwe bamwe bavuga ko iyo migambi ya gisirikare ya Perezida Donald Trump idatangaje. Nka Preble wo mu kigo cy'ubushakashatsi kato avuga ati mu majambo nka yose ya Donald Trump aciyamamaza ekana imbere yaho gato yerekana ko ibyo gukoresha inguvu bizokwiyongera. Aciyamamaza Trump yarigeze gufobeka avuga ko azotera ibibombe abihevyi b'umugwi w'iterabwoba wa leta ya Kiisilamu. Yemeje kandi ko azokwiha igitoro nko kwisubiza ibyo batakaje mu bya gisirikare mu bihugu nka Iraki na Libya. Umuhinga Preble avuga ko ivyo bidasigura ko Perezida Trump azoreka kugwana intambara n'atazikunda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump siwe mukuru w'igihugu wa mbere bigoye gushira mu ngiro ivyo yemeye mu kwiyamamaza. Na Perezida Barack Obama yari yaremeye ko azokura abasirikare muri Iraki. Yarabikoze imbere yuko ikiringo ciwe gihera ariko yaciye asubira kubarungika kugwanya intagondwa za leta ya Kiisilamu. Muri ibi bihe byo gusozera umwaka aho ni nko kwibutsa ko kwiyamamaza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu wa Amerika bemera ko bazokora byinshi mu migambi yabo y'amahanga, ariko iyo hageze kubishira mu ngiro bikaba umugani kuko biheza bikabataka uw'amazi.
Chiti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika, ahanye naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye, ariko mbere yaho reka tubabwire incamake y'amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU rihamagarira umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Joseph Kabila gushyira mu ngiro ivyo yiyemeje gukora akava ku butegetsi. Handi naho abanyenigeria bahunze igihugu cyabo kubera ibitero by'abagwanyi ba Boko Haram batangaza ko icifuzo cyabo muri uyu mwaka ari ugutahuka mu gihugu cyabo cy'amavukiro. Handi naho kuri uno munsi wa kabiri umukuru w'igihugu wa Iran yagiriza abansi ba Repubulika arongoye guteza uruhagarara rwo kugwanya igihugu ciwe ni mu gihe hari imyiyerekano mu gihugu muri aka kanya. Pakistani yahamagaje ambasaderi wayo wa muri Amerika nyuma yaho Perezida Donald Trump abicishije ku rubuga rwiyo rwa Twitter ko umugwa mukuru wa Pakistan Islamabad ucumbikiye intagondwa z'abihevyi bagwanya abasirikare ba Amerika. Aho ni naho duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio i Washington DC studio 10 mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka na Eugene Mukankusi mu buhinga bw'ivyuma. Turashimiye Fatuma Kalalai Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Tubifurije umugoroba mwiza, mwakoze.